radio indundi culture amakuru mu kirundi
Nolis Nduwimana
Radio Indundi Culture mwiriwe mwebwe mwese mwahise mukurikira ibiganiro byacu ndabahikaze murano makuru tugiye duhere kuri zino ngingo nkuru ziyagize Ihungabana mu itangwa ry'umuyaga nkuba ririko riribonekeza mu bice bitandukanye by'igihugu muri ino minsi ririko rirakora ku banyagihugu mu buryo butandukanye bamwe bemeza ko ibyari bibatunze byahagaze naho gushika ubu hatawemeza ryari ibintu bishobora gusubira mu buryo ibiro by'umukuru w'igihugu ntabyo bitangaza ko kuva mu ntara hagiye gushingwa imigwi ihurikiyemo bose izo bijejwe kurwanya igiturire hamwe n'isesagurwa ry'ubutunzi abazirongoye nabo bibabwirizwa gutegurira hamwe n'abanyagihugu guha imigambi yo kwihutirwa kuzirangurirwamo tubafitiye n'inkuru y'amagara y'abantu nk'uko mubimenyereye iminsi yose ya kabiri uno munsi tuvuga indwara ya malaria n'ingene yandukira utuma amajwi abashikira ni Kofi Olivier Rubera Intwari twese tubahaye ikaze
Radio Indundi Culture
Nasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere mu bijanye n'imigenderanire umunyamabanga mukuru wa leta ya Vatican Cardinal Pietro Parolin ari mu rugendo mu Burundi kuva ku muhinga mukuru uyu wa kabiri ubwo ruzomushikana ku munsi wa mbere w'indwiza mu bimugenza harimo gukomeza imigenderanire ikirimba cha Papa Gifitaniye na leta y'u Burundi agategekanya guhabwa umubonano n'umukuru w'igihugu guha ububasha paruwasi ya Mugira iri mu ntara ya Gitega urugero rwo kubicicaro cha Papa mu Burundi hamwe no gutanga nguzaho umushinge wo kubaka icibutso cuwahura ari ntumwa ya papa mu Burundi Michel Courtine yagandaguriwe ahitwa Minago yahora ari ntara ya Rumonge muri Kigarama 2023 ukibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye Cardinal Pietro Parolin yakiriwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza aborozi b'inkabakorera mu bice bitandukanye bya komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura cyo kimwe n'abahadandariza mata bavuga ko batakironka iyo bayashorera kubera ihunga bana gibonekeza mu itangwa ry'umuyaga nkuba nko kuri cooperative sangwa inka ikorera muri zone Musigati bene yo bafise amakenga kwishobora kugara bose basaba kwingorane yibura ry'umuyaga nkuba yotori gumuti vuba na leta inkuru ya Alex Nkeshimana mugenzi wacu akorera ububanza
Abacuruza amata baridoga yuko bakora bahomba kubera kubura aho bayashorera nko muri zone ya Musigati cooperative Sangwinka irarumije amezi arenga abiri baragabanije amalitiro bahora bagura iyo cooperative igizwe n'aborozi yagura amata arenga amalitiro amajana atanu buri munsi ubusigaye itarenza amalitiro 50 ivyo ngo bitumwa nuko abahora bayatwara ibujumbura ubahagaritse nkuko tuyisenge Evangeline ajejwe ubudandaji muri iyo cooperative Sangwinka y'Umusigati abivuga
ora tudandaza amata tuyaronga ubujumbura kuva ubu ubujumbura gutaza kuyatora ubu turi mu ruhombo runini cyane rwose kwa kwatunguka amahera menshi ubu ntaho tucunguka
ngo agahombo ni kenshi cyane kandi iyo yananije gutyo ngo boheva bugara
cooperative yohomba cyane rwose kubera kwatunguka amahera ubu ntaho tucunguka ariko bigeze nko mu gukira twashobora nko kuyugara kubera uruhombo rwinshi cyane rwose
aborozi twavuganye baremeza yuko amata bakama buri munsi bataronka aho bayashorera kandi ko mu miryango yabo batoyanywa ngo yaheze bavuga yuko bahomba cyane kuko amafaranga bahora bagurisha amata yabafasha kwikenura
ubu turahomba kuko amata aho twahura tuyashorera bakitwakira nk'akarorero nk'ajebura nkora shore litiro zine n'inusu none ubu nsigaye shore litiro zibiri izindi zibiri abana bakayanywa hama abana barayatohigwa wowe uzokwa ukaba mu gato dore n'ikera bakayanywa yose bakayamara nico gituma rero ubu unyizewe mvuga ati iyo cooperative yose ubira kugura tukunga tukaza twashora nko twahora dushora bwa mbere
ubu abafise amazu badarezamwo amata baridoga bavuga yuko barangura amata cyane kuko acapfa iyo ataronse abayagura buri munsi basaba yuko rejidezo yo baronsa umuyankuba ivyo gukoresha ngo imoteri vyovyo ngo biraragoye na mugihe n'igitoro kitaboneka Alex Shimari ubanza Radio Indundi Culture
ibikandi birarajishinga badandaza mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru ubutunzi nk'abadandaza inyama bemeza ko bahora bazigurisha babanje kuzikanyisha ibitagikunda muri no misi abaguzi nabo bafise amakenga ko bashobora kwihereza izo noneka izikabatera ingaruka mi ku magara yabo Krista Rize Harimana
urabona hari cyo byose byarabozi
Ucinjira mu bibanza bidandarizwa mu izo nyama wakigwa n'akamoto k'abikinyama ziriko zirabora abadandaza bazo bo mu masoko atandukanye mu gisagara cha Bujumbura aho twaciye bavuga ko basa n'abadafisa akazi muri kino gihe
iyo ufise inyama iraje nta uyigura ko rumva yapfuye none
kwa bazi kwa ta muyaga nkubu hari ayi bunye gusa ko yaraye wewe ni meza yawe nta itumbe ko ya ni meza bari sazi gusa urabona nkaja ni sazi kubera urumva byavyara umva nawe ntawe ntiyogura ivyapfuye abibona
urabona izo zose ni nyanya ana hawo urabona ko zabotse hamukira bimeze ukashora kubigura urabona twarekiye ngaha aha no gukura tuja guta nawe nyene uravyibonera
abizose ibyo sawana ni nyama gusa ana hari amahera menshi cyane gose
aba badandaza bavuga ko kuvuma yaga nko mucitse mu bice bitandukanye ubu hari nabaciye aba barahagaritsa akazi kabo abandi nabo bakarangura uruhande rumwe rw'inka
ufise ubwacumbisha kumwe yaciye abanza kubaratenye arareka kubera uruho bavrema negwisi ubanga twebwe kuvuga ati dufise umujyango twamaze kwagukirwa kwati none ubundi ho ninaguma ngaha bigenda gute urumva urumugabo urinda kaje turemera tukabambirako bavuga imana yo nyine zobikora tukaza mbagarure uruhombo ruraturembeje kabisa mwe vyo mara nkindi minsi nkine nturema hamusoko ndibaza nta muntu muzo hasanga
naye abazihereza abo bavuga ko ubu basoma inyama ariko badatekaniwe kukwibaza ko basanga zapfuye
kuragura gusa nyene tugasoma tukagenda guteka kubera mu imisi urabona amatara naya hari
abo badandaza cyo kimwe n'abagozi basaba leta y'u Burundi ko yo kubahiriza isango ryo kuwa 14 myandagaro yatanzwe n'ishirahamwe Regidezo kumuyaga nkuba uzoba wasubiye kubona
usanga baduhaye itariki 14 vraiment twarayumvise kandi turindiriye twizeye hamwe vraiment abo tushira mu ngiro uko babitubariye ukazi wawaje uba badufashije cyane
abadandaza b'inyama bahora barangura inka zitatu ubu barangura uruhande rumwe rw'inka abarangura ibira 500 ubu barangura ibira 50 kuko nka ko barangura nyinshi zikabapfana
mu ntara ya Burunga naho abariko bakogwa ko nihungabana gibonekeza mu itangwa ry'umuyaga nkuba wa Regidezo harimo abacuruza ubududu hamwe n'ibibukomoka mu nkifu bashigiriza kwa kazi abo gasana kahagaze ari kwishira hamwe Regidezo rijeje gutanga umuyaga nkuba n'amazi rimenyesha kuri bandanya gukora ibishoboka kugira ngo biriko birakogwa byanatumye ibura ry'umuyaga nkuba birangire vuba n'inkuru ya Egide nahayo
abakora udandazwa rw'ubududu cyangwa ubuzenga imakamba ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga bavuga ko akazi kabo ubukahagaze kubera imiseze ico gice naco gitagira umuyaga nkuba nkuko no mukenyezi akorera yitwa kwibereshya bishikiriza
ubuzenga hatumaze imisi tutagira amatara ntitudandaza kuko abaza bose batubaza iyo bakubisha tukaburana hamwe bakubisha hatwirirwa twicaye ngaho uku ubuzima bw'iwacu ngaho kwibereshya amajambo abiri bwahagaze
n'abakora akazi ko gusya cyanke gukuba kuri bo ubu buzima ntibworoshye kuko nabo ataci bagikora nkuko no asanzwe akora ako kazi avyigana
turabayeho nabi vrema kubera tamuyaga nkuba dufise tubayeho nabi nyene mu buzima nyene bw'iwacu tubaho gute turi cara nyene tukituna bugatondera tukicara bugatondera tugatubika umukanda ukanywa muntu
abeze ifu y'imyumbati canke ibigori nabo nyene gushika ubusa n'abategereye bakira nayo bamira kuko batagereho basyesha nk'uko no mukenyeza vyemeza
aha narinje kugura ngo sekutse none ehe ndabushirehe nubwo nakutse cyari buracari mu mashini inzara rero iratwishe kubera n'ikibazo cy'amatara ibicuro byari bimeze neza tubuza amatara inzara nye nirinjira none ko mbona ibijumpu byari byeruye n'ababifise byabunzwe inzara rwoyibura kandi tutagira amatara n'ibyo dusumye tutaronka aho dusekura
amakuru atangwa na bamwe mu banyagihugu baho ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga avuga ko ikina yumyaga nkuba muri kino gihe aho mu bumanuko cyo kimwe mu bindi bice by'igihugu byaje giyongera ku kigagurika cyari kunze kwibonekeza himakamba
ariko rero twomenyesha ko mu kiganiro yahaye radio na televiziyo by'igihugu kuri uyu wa mbere umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regidezo yavuze ko gushika kuri uyu wa kane irihungabana gibonekeza mu itangwa ry'umuyaga nkuba rishobora kuba ryarangiye arabye ingene ibikorwa byo gusubiza ibintu mu buryo biriko biragenda hagati aho amazi yaramaze igihe yarakamye mu mabomba y'ishirahamwe amazi botari yakwegari yakura mu kuzimu mu bice bya Ruziba mu mpanuka bw'igisagara cha Bujumbura yarasubiye kuboneka kuva ku muhingamo uyu wa mbere aho ni kwibarabara bamwe bita ya amusa ariko naho biruko ayo mazi ntiyamaho kuko mu masaha igitondo canke ku mugoroba akama kubera kubura kumuyaga nkuba abo banyaruzi babasaba ko ikibazo cy'umuyaga nkuba conyaruka gutorega umuti kugira ngo bame bavoma amasaha yose hamwe no kubaguriza mabomba nkayo Odiro Nkejimana
ariko amazi ni make. Nari ayijya hose n'abahari
abana. Ni hafi sayimwe n'igice za gatondo ko kuri uyu wa kabiri turi kwibarabara amasaha rica mu ruziba mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura ahari bombo ry'amazi akwegwa mu kuzimu gishira hamwe amazi wota. Hari milongo y'ibikoresho byo kuvoma efo na ruguru n'abanyagihugu biboneka ko bose begeye kugira barabe ko nakoroka ima ry'amazi ariko siko biri. Kuri ndi bombo iri haruguru y'iryo gato nta numwe hatonze ariko arabari cungiye hagufi bizeye kwa mwizuba ryo kwa kamazi yo cakoroka bakavoma. Bamwe mu boto hasanze batangura bashima ko kuva ku munsi wa mbere ayo mabombo yari yatanguye kuzamwa amazi inyuma ya mezi hafi 8 atama baronse kubera ibitangi yashikiramo byari byamenetse.
Nukuri ndashimira aho tutarapo aho tutarapo turashima nuko gitwa twavumye jo mu gitondo n'ubu nyene n'imitende mbere umva ko twavuma mugere ubuze ko mugere uruzi ruburuzi rutende amazi mabi y'umucafa twari turushe
naho biruko umunezero n'uwa nyagato kuko bigisagara nka cyose kivugwa mu icika ry'umuyaga nkuba wa Regidezo uwo nawo ntusiga inyuma icayo mazi aduzwa nawo mu gihe atazuba rihari ibituma ayo mabomba kama
urabona ko twatondetse amabido ngaho umugabo mbona amazi ataye byose biva ku muyaga nku nayo turoshe n'ibidi imwe sanke zibiri turasiba
ngaho ubo nta n'ibido cumi tuvoma aki yakamu umuyaga nku umuyaga nku
na amazi yasubiye kuzaracisha mwakaza abo banyarubuze babona ko icyo umuyaga nku bacunyaruka gutorega umuti hamwe nuko muri ico gice ho kuba kwa yandi mabombo
bogwiza amabomba akaba menshi kandi umuyaga nk'ubu tabonetse n'amazi ntaboneka byo kuyakora barayakoze mugabo n'uburu naho bayakoze urabona amazi tuvoma make bibanye no kubera umuyaga nkuba atawe.
Mu kwezi guheze kw'indwi abajejwe intwaro muri ico gice cy'ubumanuko bw'igisagara cha Bujumbura bavuga ko ica amazi kiriko cigwa na leta kugira ashobore gusahiriza yavuye mu mitumbi hanamiye igisagara kugira umunyagihugu waho umurozi baronka amazi iyayo mabomba atari karakora yikora kuyuruzi mugera aboneka ko ari mabi aho ni mu gihe winanasa yakura mu kiyaga Tanganyika ku rugendo rw'iminota yababa 30 canka kayarihira kubakoresha makinga ku mafaranga 1000 c'amarundi ku ibido.
Radio Indundi Culture
Hadu inundi kiritu yo turamandanya nano makuru abadandaza n'abaguzi bahurira ku isoko y'itoke iri mu gisagara ca Kayanza mu ntara ya Butanyerera bari dogera kubura ko tuzutubwiherero kuri iryo soko ibyo biriko biramara imyaka 3 nkuko babishikiriza abo bose batinya kuzuhava bandura indwara ziva ku isoko rike bagasaba kubakigwa uto tuzu mu gihe komine Kayanza igumi bizeza aho mu Kayanza twakura Jean Nahimana akorera mu buraruko.
Aba badandaza bitoke mu isoko yo mu Kayanza cyo kimwe n'abaguzi babaje bava mu mihingo itandukanye biduwa kubamenyesha ko hamaze igihe iyo soko itagira ubwiherero bakavuga ko bafite amakenga kubijanye n'amagara yabo kuko bashobora kwandura indwara zitewe n'isuku rike.
Ego nyine agenda yonyine mu bihuru kuko twaye ati hari izina hari isoko
hari igihe uza byakugoye mu nda n'ubundi ugenda nyine mu ishyamba urumva n'izangwara n'ubundi ziguma ziza
umuntu ashatse kwiherera aja mu ishyamba anyura mana twasutse ibitoki ngaha harimo umuhi ndashobora kubutora nka guhereza umwana kawuryo yasaza ivuye hari ikawukora ko agenda yanduye ngwara zinzoka cyangwa ikorera
giherero nta buhari ngaha mu ino soko abaje bava mu imbo twebwe na twese iyo tukeneye tuja ntituronke aho twoja mu mashamba urumva ko ari zangwara nyene ziva hari ya nyene mu mashamba y'umuntu haciye
bagasaba rero abajeje intwaro kunyarutsa gushiraho ubwo buzu bwa sugumwe kugira ngo birinde ivyo bizavyo havye batera.
Tusaba yuko mwatushikini mbele hanyuma bakatongera ubwiherero.
Tubasaba rero ubwiherero ngaha ku ino soko.
Izo ngwara zakora n'ibindi byose kabikadushikira kubera atabwiherero buboneka. Dusaba ko botugirira ubuzu bwa sugumwe.
Dusaba yuko botugirira ubwiherero kandi urabona ngaha n'isoko ihuriramo abantu benshi.
Urabona nk'umuntu agwa yakomunda nk'ubu ngo hashaka. Nk'ubu yogera ku kibara ryaha. Aha hantu hakwiye yuko bahashira nk'ubuntu bw'ubwiherero abantu baza bariherera. Tuguze ibitoke, imihwi gasha, ya mihwi ye tuyijyana yadumye ku rusazi ruva mu ishyamba. Ingorane zihaba nuko turya ibintu isazi zitumye ko zeza aho bagiye mu ishyamba twacyarayo tugwa. Bakwiye kuhazana ubuhe ubwiherero umuntu yashaka kugenda ahantu akagenda akiherera.
Tubamenyeshe ko umusitanderi wa komine Kayanza Godefroid niyo nizigiye yamenyesheje kuri uwa kabiri yuko hagiye kwimbwa ibindogo vuba bwango kugira ngo nko mu minsi itatu ubwo buzu asugumwe buzube bwabonetse kuri iyo soko y'ibitoke mu Kayanza. Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi havuga ko mu ntara zose ubuhagiye gushingwa imigwi ihurikiyemo bose izobijije kugwanya igiturire hamwe n'isesa kugwa ry'ubutunzi ariko guhamagarira abagiye kuzirongora gufundikira hamwe n'abanyagihugu imigambi y'iterambere burangurira muri izo ntara. Ibi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabivuze kuri uyu wa kabiri aho yararamutse ashikiriza abanyagihugu buramatari w'intara ya Bujumbura hamwe na musitaneri wa komine Mukaza. Abanyagihugu nabo basaba habagenye mu mabanga y'uburongozi gukora ku nyungu za bose. Joton Iratuzi
buramatari wa Bujumbura na musitaneri wa Mukaza bashikiririjwe ku kibuga citiriwe intware n'umukuru w'igihugu yabasavye kwirinda igiturire no gusesagura amatungo ya leta.
Indongozi zije ubu ntizije kumwe abandi bahora anyabuze uri kwavuga ngo aho bukera ndamukura mu kintu nagandabwire ko ananiwe ubwo nyine arananiwe kuko ubu tugira dukore ku buryo abenegihugu aribo koko barereka indongozi bazikoreshe. Nico nico nababwiye ko hariho urwego tugira tugire ruzabiri n'abenegihugu ni urwego rugenda kurwanya igiturire gusesagura itunga ry'igihugu n'akarengane ruzaruhurikiyemo bose. Twagize inama turaraba turabibona ko bishoboka. Igituma mu Burundi hari amahoro ni ukubera twagize za komite zihuriyemo bose ziraba umutekano. None ubu no kugira ngo indongozi zacu zikore tugire komite zihuriyemo bose kuva mu rwego rw'igihugu gushyika ku mutumba.
Yabasabye kandi kwegera abo bajejwe mu kubumviriza ndetse no kumvikana ku migambi y'iterambere burangura kugira ngo iterambere riboneke mu ntara. Abanyagihugu bashikirijwe abo bagiye kubarongora bongeye ko abo bategetsi bokumviriza bose.
Ikintu yo kwitwararika ni uko yo kumviriza abenegihugu bose hama karaba uje kumwitura kamwumviriza atarenganije atunganiriza bose.
Aroyize Ndayikengurukiye buramatari wa Bujumbura ati ndabemereye kubabera umusuku namwe muze mu ngamburukire kugira ngo iterambere riboneke. Aroyize Ndayikengurukiye abibona gutya.
Ni ibintu bitatu bwa mbere Bujumbura ubuyifashe gutya ni mu Faransa yitabye musiki bwa kabiri kwifuza gushwane muri ya mwana na zose hanyuma kuzi abuzi kugira kashiki mwana na zose abene amwe tumusaba dushake turajana tukigira hamwe ivyovuga kugira ivyo bibutse tubiyone hanyuma ya mwana na zose ya migambi twiyemeje muri 2024 na 2026 twishikire.
Intara ya Bujumbura ihurikiye mu izaho zari intara zine Bujumbura Meri Bujumbura Bitarirare Cibitoke na Bubanza. Umukuru w'igihugu ati nabahitiyemwo umujenerale kuko intara ihorija iribonekezamo umutekano muke. Aroyize Ndayikengurukiye akaba afise ipete rya General Major mu gisirikare cy'u Burundi yahora arongoye ihinguriro ry'isukari sosumo.
Radio Indundi Culture amagara y'abantu.
Mwamaze kubyumva hunawo n'umwanya w'inkuru y'amagara y'abantu. Inkuru tubashikiriza iminsi yose ya kabiri uno munsi tuyaga ku ndwara ya malaria. Muganga Petero Sinarinzi arongoye umugambi w'igihugu ujeje kugwanya iyo ndwara mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu azigura ko hari umukoro w'ubutera iyo ndwara ukazanwa n'umubu w'ingore. Uwo muganga aranasigura kandi ryari umubu ushobora kwandukiza iyo ndwara. Ino nkuru y'amagara y'abantu uno munsi twayiteguriwe na Alice Ndayizeye.
Indwara ya malaria ni indwara ivugwa mu gihugu cyose cy'u Burundi kandi irahitana abantu atari bake mu Burundi naho hari gihe ifatwa nk'indwara isanzwe nk'uko bishikirizwa n'ujejwe umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya indwara ya malaria Pierre Sinarinzi.
Indwara ya malaria ni indwara imaze imyaka myinshi mu gihugu cy'u Burundi kandi kusha uno munsi iracyari indwara ifata abantu benshi kandi iri mu gihugu cyose. Malaria ni indwara ikaze nubwo bishya ku bantu bagukama malaria ukamenya indwara bamaze kumenyera ni indwara ikaze ihitana abantu kushika no munsi mu gihugu harapfa abantu bahita babona malaria.
Iyo ndwara rero iterwa n'umukorobe wa malaria witwa Plasmodium usanzwe ufise n'ubwoko bwinshi.
Indwara ya malaria iterwa n'umukorobe wa malaria nyene witwa Plasmodium ufise ubwoko bwinshi. Iyo bita Plasmodium falciparum izindi Plasmodium malariae izindi Plasmodium ovale ndetse hakaba n'izindi Plasmodium zimezemo nka vivax zidakunze kuboneka cyane no mu Burundi.
Uwo mukorobe uja mu mubiri w'umuntu ujanywe n'umubu w'ingore igihe wariye umuntu agwaye indwara ya malaria.
Ariko uwo mukorobe wa malaria kugira ushike mu mubiri w'umuntu ubuzanywe n'umubu w'ingore. Imibu y'ingore hageze ko ibise amagi mu nda birasaba ko irondera amaraso kugira amagi akure neza amaheze iyaberagure. niho rero usanga mibu ikiyo yiroha mu mazu y'abantu iri kirondera abijya n'iyo uri we no mu wingore uri kurarondera amaraso bigashikwa wari uwundi muntu agwe malaria umuvomamwo yamigera ya malaria ikacha iza kwanduza yamigera malaria uiza kugirugira kabiri nubwira gatatu nubwira kane nubwira kandi
aha muganga Pierre Sinarinzi aranatanga umuco kuba babibaza ko hariho imfungurwa ziteri yo ndwara
gushika uno munsi nta bundi buryo abashakashatsi barabona malaria yandukira reka mbere mfate kano kanya ko guhanura abarundi bene wacu ndetse n'aba mu gihugu ko bavanura n'ivyumviro mabibaza yuko malaria yandutswa n'ibindi harabibaza ngo yandukira biciye mu kujya nk'imyembe abandi bavuga ngo mu kujya ibiyoba byinshi ivyo byose no kwiheta twaratoje usanga abarundi bibaza ngo ababa nyabiteze bihurira nuko hagiye imyembe yeza ari myinshi nacyagiye ibiyoba biba byeze kubera marayiki banyishije icyo gihe kubyo biva kuri ya myembe iteze ariko si uko
indwara ya malaria none ifise ibimenyetso ibihe ni iyihe mice y'abantu bakarigwa n'indwara ya malaria ni mu nkuru yacu yo hanyuma
mugenzi wacu Alice Ndayizeye yarakoze kuri ino nkuru y'amagara y'abantu yari yaduteguriye ni nayo icirangiriza no makuru turabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza shimiye kandi na Kofi urivyerubera intwari niwe yatumye amajwi abashikira twese tuyifurije kugira ijoro ryiza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis Nduwimana.